Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu wa mbere tariki 29 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2018. Washington DC niyo yanitanga ishaka teramije ibiganiro byo kuri ino saha. Ikaze mwese.
Niko hapa mi peke, sina amani hata moja na mimi nakosa ngizi.
Uyo ni Josiane ya Bintu, umwe mu mpunzi zahungiye muri commune Nyanzarake ubuzakirewe n'ibiro HCR by'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ni kambi mfata kibanza igitara avuga ibibazo babayemo. Iyo nkuru hamwe niyerekeye inama y'umuryango wa Afrika yunze ubumwe yabaye mu mpera z'indwi iheze ya Addis Ababa muri Ethiopia, hamwe n'amakuru ya siporo n'imikino mu karere k'ibiyaga binini na yavugwa hirya no hino ku isi twayabateguriye. Ikaze mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mugiye kuyashyikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutse neza Aloise.
Mwamuse Oriane, tureahera kuri inama nyene Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika yemeje ko igihugu ciwe cubaha abanyafrika. Ni mu rwete yarungikiye abakuru b'ibihugu vya Afrika nkuko amakuru yavuye mu ba diplomate ejo ku munsi w'Imana abivuga. Iryo bishikirijwe inyuma y'indwi zibiri ziheze havugwa amakuru yuko Perezida wa Amerika yashikirije amajambo atuka Afrika. Urwo rwete rwanditswe ku munsi wa kane rurungikirwa abakuru b'ibihugu bya Afrika mu nama igira 30 y'umuryango umwe bwa Afrika ikibera yaziza biba muri Ethiopia kuva ku munsi w'Imana. Trump yanditse kandi ko sekretari wa Leta wa Amerika Rex Tillerson ashobora kuzogendera umugabane wa Afrika mu kwezi kwa gatatu kuza. Urugendo ruzoba rubaye urwa mbere muri Afrika ashinzwe ayo mabanga y'imigenderanire ya Amerika n'andi makungu. Amakuru ava mu muryango umwe bwa Afrika yanakwiragijwe kandi no ku mbuga ngurukana bumenyi aremeza urugwete. Ekana Chris Med, umudiplomate w'umunyamerika muri uwo muryango umwe bwa Afrika, yemeje ko urwo rwandiko rwarungikiwe abakuru b'ibihugu bya Afrika ariko ntiyashimye kuvuga ivyari muri rwo. Umukuru yarongoye komisiyo y'ubumwe bwa Afrika Musa Faki yatangaje ejo ku munsi w'Imana ko igihe kigeze cyo gufatira ibihano abagaragara ko ari intambamyi mu mugambi w'amahoro muri Sudani y'ubumanuko. Icyo cyumviro kandi gishyigikiwe n'umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres, aho yavuze ko ONU izoshyigikira ingingo zose zizofatwa n'uwo muryango kuri icyo kibazo. Musa Faki mu ijambo yaryuguruje iyo nama igira 30 y'umwe bwa Afrika ibera yagize biba ku murwa mukuru wa Ethiopia yashyikirije ku munsi w'Imana ko ubwicanyi butagira izina bumaze guhitana ibihumbi n'ibihumbi by'abantu bukwiye guhagarara muri icyo gihugu cya Afrika cya Sudani y'umanuko. Ku munsi wa gatatu Leta Zunze za Amerika nayo yasabye ONU gufatira icyo gihugu ibihano byo kukizibirira imihora yo kugura ibirwanisho. Intambara y'abenegihugu imaze gutuma abashika imiliyoni zine bata ingo zabo, zituma kandi igihugu cinjira mu bihe by'ubukene n'inzara by'akataraboneka, kandi abakurikiranira hafi ibera muri icyo gihugu bavyegeka ku bategetsi bakirongoye. Abantu baharugwa mu bihumbi bari ku ruhande rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi barihereje amabarabara mu bisagara bitari bike mu Burusiya ejo ku munsi w'Imana mu ngendo zo gushyigikira umukuru wabo Alexei Navalny yatawe mu mvuto. Navalny yafashwe n'igipolisi cy'u Burusiya mu gihe yari mu nzira ajya mu myiyerekano mu bice byo hagati i Moscow. Yafashwe inyuma y'uko atereye akaruru yagiriza ubutegetsi ko ari abambuzi imbere y'uko igipolisi gica kimuterera muri bus. Imbere yaho igipolisi cyari cyakikuje cyongera cyinjira mu biro byiwe biri aho nyine ni Moscow ku nguvu, cyagiye citwa jamakuru avuga ko harimo ugira tere igitero citerabwoba na Navalny agasaba barusiya kutitaba amatora y'umukuru w'igihugu yo muri uku kwezi kwa gatatu kuri imbere amatora havuga ko president Vladimir Putin agiye kuzoyatsindira ikiringo kigira kane muri Afghanistan naho je kumusubira imana wari umunsi wo kwibuka abatsinze ubuzima mu gitero citerabwoba hakoreshejwe ruseha baniha ari ambulance mu gifaransa cyabereye hanze y'umunyubakwa ya leta ku murwa mukuru Kabul abategetsi b'ibihugu abategetsi b'ico gihugu batangaje ko ibitegire by'abafuye muri ico gitero byiyongereye gushika ku 103 abandi 235 barakomereka abatalibani barimanze ko aribo ico gitero citirirwa mushikiranganje w'intwaro mu gihugu hagati wa Afghanistan ariwe Y Ahmad Barmake mukiganiro yahaye menshi makuri Kabul yavuze ko abapolisi benshi basize ubuzima ariko ntiyatomoye igitigiri cyabo ariko yavuze ko intwaza ngabo 30 ziri mu bakomeretse imbere yo gusozera hano muri Amerika naho abasenateri b'abarepublikani bafise igihagararo mu nama nshingamateka ya Leta Zunze za Amerika ejo ku munsi w'Imana baragaragaje ko bashikikiye umushikiriza manza adasanzwe Robert Mueller arongoye amatohoza ku ruhara rw'u Burusiya ku matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka wa 2016 hamwe nabo baba babigizemwo uruhara ariko abatsinatere babiri aribo Lindsey Graham aserukira leta ya Carolina y'umanuko na Susan Collins wo muri leta ya Maine naco bavuze ko cifuzo co gutora itegeko ibuza president Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika gukura Mueller.
Harakoze mugenzi wacu Aloyse Vigirimana ku makuru avugwa hirya no hino ku isi adushikirije. Munama yishyirahamwe ry'ubumwe za Afurika yabaye muri indwi iheze ya Addis Ababa muri Ethiopia. Abategetsi bagize iryo shyirahamwe baremeranije ko bagiye gukorana neza ku rwego mpuzamakungu. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Abategetsi b'umuryango w'abibumbye UN mu mpine n'abahagarariye umuryango wa Afurika yunze ubumwe AU mu magambo y'impine bishimiye imikoranire ku rwego mpuzamahanga ubwo bafunguraga inama y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ibera mu murwa mukuru wa Ethiopia ya Addis Abeba kuri iki cyumweru cyashize. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Bwana Antonio Guterres wari muri iyi nama yagize ati: ndemera nshimitse ko Afurika ari zimwe mu ngufu zikomeye dufite kuri iyi si yacu. Bwana Guterres yakomeje avuga ko agiye gushakira umugabane wa Afurika inkunga mu bikorwa byo kubungabunga amahoro. Mu bizarebwaho harimo kurwanya ibikorwa by'ubuhezanguni n'ubugizi bwa nabi muri Somalia, Nigeria no muri Afurika y'Uburengerazuba muri rusange. Umuyobozi wa Komisiyo y'Umuryango wa Afurika yunze ubumwe Bwana Musa Faki Mahamat yavuze ko hari bimwe mu bihugu byigira bya nyamwigendaho. Ikintu bamwe bafashe nkaho yashakaga kuvuga ku magambo aheruka ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Bwana Donald Trump. Bwana Faki Mahamat kandi yasabye impande zihanganye muri Sudani y'Epfo kumvikana ku masezerano y'amahoro bitaba ibyo zikazafatirwa ibihano n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Yanasabye abategetsi ba Kongo Kinshasa kuzakoresha amatora muri uyu mwaka nk'uko biteganijwe. Iyi nama yitezweho gutanga igisubizo ku magambo Trump aheruka kuvuga aho yagiranije ibihugu bya Afurika n'amazirantoki. Mu bategetsi bateraniye muri iyi nama ngaruka mwaka y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe mu bihugu 55 barimo abategetsi bashya ba Zimbabwe, Liberia na Angola. Bwana Mohamed Abbas utegeka Palestina nawe ari muri iyi nama. Arasaba abategetsi ba Afurika kutazemera ko Yerusalemu ari umurwa mukuru wa Isiraheli.
Urakoze Eric Bagirubusa. Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Na yabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afurika.
Mu masegonda 56.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika. Burundi naho imakamba impunzi z'abanyekongo 331 zari zahungiye muri commune Nyanzalake ubuzakiriwe n'ibiro bya HCR mu ikambi y'infata kibanza igitara muri commune Mabanda. Izo mpunzi zabwijwe rya Amerika ko ziriko zirakora uko zishoboye kose mu kwiyumanganya ingorane zirimwo. Ni ngure mugenzi wacu Chrissy Munezero.
Iyo radio ni ya Sadiki umwe mu mpunzi z'abanyekongo avugiriza mu ikambi y'igitara kugira we na bagenzi we baronke ikibamarirungu.
Kama tugisikia kamzi.
Iyo twumvirije akaziki turinezereza tukibagira ivyumviro bibi.
Bisoma wazo kabisa.
Naho buguko izo mpunzi zakiriwe ahegereye umupaka Burundi buhana n'igihugu cha Tanzania zivuga yuko zifise ibibazo bibabangamiye. Muri abo banyekongo 331 bagwiriyemo abakenyezi n'abana bamwe umutima urahagaze bibaza uko ivyabo basize mu gihugu cha Congo biriko birononekara. Abandi baburanye n'ababo nk'uko byashikiriye jwe n'umutamakazi Josiane ya Bintu.
Eh niko hapa mi peke sina amani hata moja na mimi nakosa ngizi.
Ndi hano mu ikambi je nyene numva ta mahoro ofisi. Naratakaje abuju ku rubanje Vumilia na Giselle sinzi uko nugira ngo ndababone. Ndifuza abumfasha kubarondera. Ndakeka ko baba bari mu rumonge.
Umonge ndo mina shakia wanaweza kuonekana tu.
Abandi na cane cane abacuruza babona yuko kubera guhunga urudandazwa rwabo ruzoca rusubira inyuma bakifuza gusubira iwabo vuba. Ikibonekeza kidasanzwe ni uko abatari bake muri izo mpunzi bahunganye duke mutwe bari batunze. Urabahunganye ibitungwa, abandi amamatera, amahema, ibifungurwa n'ibikoresho byo guhingura umuyagankuba biboneka yuko batari ubwa mbere bahunga.
Sisi tumeshazoea ukimbizi.
Twaramaze kumenyera guhunga, tumaze kwiruka kenshi, dusa nk'aho twabimenyereye. Nico gituma kubera mabi tumaze kubonera mu buhungiro twibangikanya utwo twokwikorako. Ibi mubona sibyo byonyine tuba dutunze, ariko iyi ntambara iteye urahitamwo vuba na vuba ibyo wotekera. Ibindi nk'impuzu n'ibikoresho byo mu gikoni tubisiga muhira.
Lakini manguo, vyungu na mambo kadhalika vingine binabakia huko Kongo.
Ariko naho biri uko izo mpunzi z'abanyekongo ziragerageza gusamara no kwinezereza. Hari abo twabonye ariko rakina makarata, abahingura imishatsi, hari kandi n'abasenga.
Jina langu linaitwa Manda Marutonde Antoine.
Nitwa Manda Marutonde Antoine, mfite umuryango w'abantu batanu. Iyi ni Bibiliya ndiko ndasoma kubw'ingorane ndimo. Numva kandi noshimira Imana kubona narashyitse hano atangorane.
Kwa maana nimefika hapa bila tatizo yoyote.
Abandi bahitamo kumviriza imiziki y'iwabo bakanatamba.
Najisikia sawa tu kama hewa ya kwetu.
Numva merewe neza, biragabanya kwiyumvira. Ndakunda gutwenga kuko sanganye indwara y'ivumbuka y'umurindi w'amaraso. Mbandanije niyumvira ibimbabaje sinomara na kabiri. Ndagerageza gusamara kuko igikuru ari uko narusimbye. Twe n'abagenzanje duca twumviriza imiziki iwacu nka Werrason tukanatamba.
Sikia miziki yetu ya Werra, tunasikia na tunacheza.
Ishirahamwe HCR ryakiriye izo mpunzi aha mu ikambi y'igitara rimenyesha yuko bifadikanije n'ishirahamwe OIM bagiye gufasha impunzi zifuza gusubira vuba mu gihugu cyabo. Ku bandi HCR ivuga yuko bazojanwa mu ikambi y'ibwagiriza mu ntara ya Ruyigi. Igitara muri komine Mabanda. Chrissy Munezero, Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isaha y'ijwi gushika isaha y'ijwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Buna hano wa mwanya twashikiriza amakuru ya siporo n'imikino mutegurirwa na bagenzi bacu mu karere k'ibiyaga binini. Yahere mu Rwanda ugenzi wa Jean-Claude Munyandinda agiye kudushikiriza ari mu Rwanda.
Irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'umunsi w'intwari rirakomeje. Ejo ndi kwa gatandatu ku Stade Nationale Amahoro i Remera habereye imikino y'umunsi wa kabiri w'irushanwa. Guhera isa saba ikipe ya AS Kigali yahuye na APR FC. Umukino warangiye amakipe yombanganya ibitego bibiri kuri bibiri. Ku ruhande rwa APR FC, ibitego byatsinzwe na Issa Bigirimana na Blaise Itangishaka. Abatsindiye AS Kigali ni Jean-Claude Ndarusanze na Fuad Ndayisenga. Guhera isaha cyenda n'igice, ikipe ya Rayon Sports yahuye na Police FC. Umukino urangira Rayon Sports itsibaguye umunyafu Police FC itsinda ibitego bine ku busa. Ibitego bitatu byatsinzwe na kabuhariwe Ismail Diarra ukomoka muri Mali, icya kane gitsindwa na Pierre Kwizera umukinnyi wo hagati w'Umurundi. Kugeza ubu nyuma y'umunsi wa kabiri w'irushanwa ry'intwari, ku makipe ane arimo guhatana, Rayon Sports iracyari ku isonga n'amanota 4-6. Iya kabiri ni Police FC ifite amanota 3-6. Ikipe ya gatatu ni AS Kigali n'amanota 2-6. Ku mwanya wa kane na wa nyuma hari APR FC ifite inota 1-6. Irushanwa rizasozwa kwa kane w'iki cyumweru ku itariki ya mbere Gashyantare, umunsi u Rwanda rwizihiza ibirori byo kuzirikana intwari z'igihugu. Kuri uwo munsi, guhera isaa saba, ikipe ya Police FC izahura na AS Kigali, hanyuma isaa cyenda n'igice APR FC icakirane na mukeba wayo uhoraho Rayon Sports. Imikino yombi nanone izabera kuri Stade National Amahoro i Remera. Ikipe izaba ifite amanota menshi kurusha izindi nyuma y'umukino wa gatatu izahita yegukana igikombe. Si mu mupira w'amaguru gusa hateguwe irushanwa ry'intwari no mu mikino y'intoki intero ni imwe. Muri volleyball, irushanwa rirakomeje rikazasozwa ku munsi nyirizina w'itariki ya mbere Gashyantare. Umukino w'indyankurye wabaye ejobundi kwa gatandatu muri jimunaze y'ishyirahamwe ry'imikino y'abamugaye mu Rwanda NPC, ikipe y'ikigo gishinzwe ingufu mu Rwanda REG Volleyball Club yatsinze ikipe ya Gisagara Volleyball Club amaseti 3-1. Kapiteni w'ikipe ya REG akaba n'umwe mu bakinnyi ikipe igenderaho Aimable Mutuyimana yabwiye Ijwi rya Amerika ko kuba bamaze gutsinda Gisagara inshuro ebyiri hari icyo bisobanuye.
Murakoze. Mu by'ukuri uyu mukino twawuteguye guhera kera cyane ko Gisagara niyo kipe urebye dusa nk'aho duhanganye cyane. Ni umukino ugize icyo uvuga mu by'ukuri. Muri kenshi twarayitsinze, umwe twashaka kongera gukonfaminga kugira ngo nigizagiza izajye yumva kuje guhura n'ikindi gikomeye bitandukanye n'iby'imyaka yashize. Ubu ngubu biradushimisha ko tubashije kongera kuyitsinda. Ndabizi neza wenda sinavuga 100%, ariko most likely no tugomba kuzahura no mu zindi steps zizakurikira.
Bivuze ngo kuba mutsinze Gisagara inshuro ebyiri champion itaratangira ni kizere ko muzayitsinda mu champion, bivuze ko muzatwara igikombe.
Ni ikibazo gikomeye cyane, ntabwo navuga ngo tuzatwara igikombe kano kanya, ariko turi mu bahabwa amahirwe, tuzakirwanira then the best will win.
Irushanwa ry'intwari muri volleyball ririmo kugaragaza ko amakipe yubatse ku buryo yifuza gutangira shampiyona y'uyu mwaka atajegajega. Mu ikipe ya REG Volleyball Club, usibye Aimable Mutuyimana usanzwe ariwe ikipe yubakiyeho, hari kandi abakinnyi bashya ikipe yazanye nka Flavien Ndamukunda, Pierre Marshal Kwizera na Olivier Ntagengwa. Gisagara Volleyball Club ifite Vincent Dusabimana uzwi nka Gasongo, Placide Sibomana, Eugene Tishime, Nelson Murangwa, tutibagiwe Christophe Mukunzi, kapiteni w'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi. Mu yandi makipe afite abakinnyi b'intarumikwa twavuga Kaminuza y'Ubukerarugendo UTB irimo Akumuntu Kavalo na Guillaume Irakarama. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Arakoze Jean-Claude Munyandinda. Ubu naho dukubitira Burundi, aho mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka agiye kudushikiriza siporo n'imikino mu Burundi.
Ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere ku rwego rw'igihugu cyarigeze mu mpera z'indwi ku munsi wa 17 ku munsi wa gatatu w'indwi twari turangije ku kibuga cyitiriwe umuganura Ludoviko Rwagasore. Habaye urukino rumwe, urukino rwahuje umugwi wa Bujumbura City hamwe na Interstar yose yo mu gisagara cya Bujumbura. Urukino rwarangiye ku ntsinzi ya Bujumbura City ibitsindo bine kuri kimwe cya Interstar. Kuri uwo wa gatandatu ihiganwa ryarabandanije, habaye inkino zine ku kibuga Urukundo cyo ku Mwumba mu Ntara Ngozi. Ngozi City wanganije na Legende z'Atletico y'i Bujumbura ubusa ku bundi. Ku kibuga cyitiriwe umuganura Ludoviko Rwagasore naho igihe cy'isaha 8 hatanye mu mitwe Le Dier na Messager Ngozi. Urukino rutari rworoshe, Le Dier w'i Bujumbura watekereye Messager Ngozi usanzwe uri mu kibanza cya mbere ibitsindo bibiri ku busa. Umumenyereza wa Le Dier Njindeze Ramadani yanezerejwe n'ingene abasore biwe bahaye isomo umugwi Messager Ngozi mu kubutsinda ibitsindo bibiri ku busa.
Twariteguye bihagije, dufite abakinnyi bameze neza, abana bakiri batoya bafite itara rimeze neza. Urumva mu rukino rwo muri fazale baradutsinze, mugabo twarasubiye inyuma turaba tekinike bakina ukuntu bakina natwe turaza turahindura. Urumva narahinduye byinshi cyane, ubonye ukuntu tekinike deje dukina ntabwo ariyo ya mbere twakina, mugabo twarahinduye nicyo kadufashije.
Uno munsi kubona mutsinze umugwi wari mu kibazo cya mbere mu nkino zitangura fazale, mwumva gute muri Lier?
Turishimye rwose, dufite umunezero n'angere, tumeze neza. Urumva turashaka ko siko bishoboye kabisa.
igihe cy'isaha y'icumi kuri icyo kibuga nyine cyitiriwe umuganda wa Rudoviko wa Gasore Lydia Ridike Burundi Sport for Africa wakosoye Flambeau du Centre w'Igitega mu kubutsinda ibitsindo bine kuri kimwe ku kibuga cyo ku mugwa mukuru w'intara Gitega naho Aigle Noir w'Imakamba watanye mu mitwe na Olympic Star w'Imuyinga urukino rwarangiye imigwi yose inganya igitsindo kimwe ku kindi kuri w'Imana habaye inkino zitatu ku kibuga cyitiriwe umuganda wa Rudoviko kwa Gasore igihe cy'isaha umunani Message Bujumbura watekereye Deta Sare wo mu Gatumba ibitsindo bitanu kuri bibiri igihe cy'isaha y'icumi naho Atletico Olympique watanye mu mitwe na Bujumbura City imigwi yose yo mu gisagara cya Bujumbura urwo rukino rukaba rwarangiye ku ntsinzi ya Bujumbura City y'ibitsindo bibiri ku busa bwa Atletico Olympique Igitega naho Musongati wo muri iyo ntara wakiriye umugwi Vital w'i Bujumbura urwo rukino rwarangiye umugwi yose inganya ubusa ku bundi mu cicaro kabiri naho nyene ihiganwa ryarabandanije rikaba ryarigeze ku munsi ugira gatatu kuri uyu wa gatandatu Musoni Star wo mu Kirundo watsinze Magara Star wo mu Rumonge ibitsindo bibiri ku busa umugwi wa gisirikare mu Nzinga nawo watsinzwe na Volontaire wo mu Kanyosha ibitsindo bibiri kuri kimwe Le Croco wo mu Rumonge watsindiye umuhira na Moso Sugar igitsindo kimwe ku busa Kayanza United wo mu ntara Kayanza wanganije na Unite w'Umuyinga igitsindo kimwe ku kindi Les Elephants w'Ibubanza nawo watsinzwe na Rumonge City igitsindo kimwe kubusa Burundi Sport Dynamique hamwe na Rukinzo yose mu gisagara cha Bujumbura yanganije ubusa kubundi Espoir nawo wo mu Gatumba utsingwa na Transport igitsindo kimwe kubusa kuri w'Imana habaye urukindo rumwe ruhuza imirwi ibiri yo mu ntara cy'ibitoke ariyo Bumamuru na Rusizi FC ugo rukino rukaba rwarangiye iyo mugi yose inganya ubusa kubundi mu mupira w'amaboko Volleyball kuri wa gatandatu naho habaye inkino zitatu ku ruhande rw'abigeme New Colombe watanye mu mitwe na Lesance ugo rukino rurangira New Colombe utsinze amasota atatu kuri abiri ya Lesance ku ruhande rw'abagabo naho hatanye mu mitwe Amicale na Bujumbura Uwezo wa ndani Amicale utsinda Bujumbura Uwezo wa ndani iseti zitatu kuri zibiri Rukinzo nawo utana mu mitwe na Muzinga Rukinzo utahukana intsinzi y'amasota atatu kuri imwe ya Muzinga kuri w'Imana ihiganwa rya Volleyball ryarabandanije ku ruhande rw'abigeme n'abakenyezi Muzinga watsinze Gendarte Club iseti zitatu kuri imwe ku ruhande rw'abagabo Muzinga batekereye Vigen iseti zitatu kuri imwe Bujumbura Uwezo wa ndani utsinda Rumuri iseti zitatu kuri imwe ASB nayo itsinda Muzinga iseti zitatu kuri imwe nyene Bujumbura Evariste Zikobanya nka Ijwi rya Amerika
urakoze Evariste Nzikobanya nka kuri iyo nkuru Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Uri Perezida wa Zimbabwe Robert Mugabe yeguye ku mirimo ye mu kwezi kwa cumi na kumwe gushize byafunguriye amarembo amizero ku baturage bari bamaze igihe bababaye imyaka hafi mirongo ine Mugabe yamaze ku butegetsi yaranzwe n'isenyuka ry'ubukungu bw'igihugu urugomo n'ubwicanyi guhonyora amategeko n'uburenganzira bw'ibanze bw'ikiremwamuntu mu bihumbi bibiri na rimwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangiye gufatira ibihano guverinoma ya Zimbabwe birimo ibyo mu rwego rw'imari ku bantu bamwe na bamwe cyangwa se inzego zimwe na zimwe gukumira ubutwererane mu bya gisirikari no guhagarika ubufatanye butari ubw'ubutabazi ku bababaye nyamara ariko nk'uko Stephanie Sullivan minisitiri wungirije w'ububanyi n'amahanga ku bw'ubusigire ushinzwe Afurika aherutse kubibwira inteko ishinga amategeko Congress Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakomeje umubano ukomeye n'abaturage ba Zimbabwe kuva Zimbabwe ibonye ubwigenge mu 1980 Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahaye inkunga itubutse abaturage ba Zimbabwe mu nzego z'ubuvuzi ibiribwa uburezi n'ubukungu ariko nta nkunga muri iki gihe ijya muri guverinoma ya Zimbabwe Madame Sullivan yavuze ko guhindura ubutegetsi muri Zimbabwe bitanga icyizere cy'impinduka zizatuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika igira uruhare mu nzego idatangamo inkunga kugeza ubu yarashimangiye ati ibi bivuze ko perezida wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa agomba kwerekana koko kwa shaka demokrasi n'iterambere nyaryo kandi rirambye rya Zimbabwe politiki ya Amerika yo kwitanga kurushaho isaba ko demokrasi yubahirizwa amatora anyuze mu mucyo no mu bwisanzure kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu n'amategeko no gushyiraho uburyo bwo guhahirana no gushora imari mu bwisanzure. Madame Sullivan yaravuze ati Zimbabwe irimo societe civili ikomeye n'amashyaka atari ku butegetsi afite ubunararibonye. Ijwi ryabo bose rigomba kumvikana kugira ngo igihugu kijye mbere. Igisirikare kigomba gusubira mu bigo kikava muri politiki no mu nzego za gisivili za leta. Abakoze ubwicanyi n'abakoreye abasivili andi mabi yose bagomba kubiryozwa hatitaweho amashyaka barimo. Na guverinoma ya Zimbabwe igomba kuvugurura ubukungu bw'igihugu birimo kuziba icyuho kiranga ingengo y'imari ya leta no kurwanya ruswa. Madame Sullivan yashoje agira ati niba Perezida Mnangagwa wa Zimbabwe ashaka gutsura umubano no kubona ubutwererane n'inkunga z'amahanga by'umwihariko kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, guverinoma ye igomba ku ikubitiro gutangira amavugurura. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiteguye gufasha guverinoma n'abaturage ba Zimbabwe kugira ngo bagere kuri izo mpinduka. Ariko rero inkunga izaba ishingiye bwa mbere na mbere ku baturage ba Zimbabwe. Dushaka gutera inkunga imigambi yabo yo kugira igihugu cyabo cyiza kurushaho kandi kibifitiye uburyo n'ubushobozi.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Here we go, move it away. Ese wiri ute, esto vivo nute. Jenawe tugumanye, tukarambana, tukabyarana, tugasazana, tuchitana sheri shushu. Mundo kuteye, mundo kujenda, aiwe.
Ganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha cyati mukunda radijwe rya Amerika turabashimiye ko ramwaduteza amatwi ayandi makuru y'ishwe rya Amerika site ya internet ni wizitatu@ radio yacu voa@.com ndabifurije umunsi mwiza Imana ibahezagire murakoze.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.